Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika irabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Muri neza nshuti mwese turi kumwe ku munsi wa kane tariki 13 y'ukwezi kw'icyenda mwaka w'2018 muri kumwe na Federica Nkurikije.
Haravugwa ubuzima haba mu bubiko bw'imiti y'amavuriro cyangwa amazi atandukanye, haravugwa kudandaza imiti ya magendo, haravugwa kudandaza imiti yataye igihe.
Uyu ni Jean Ntahimpera, umwunganizi w'umushikiranganji w'intore hagati mu Burundi, avuga ku bibazo bizinyamitse igisata cy'ubuvuzi. Inkuru cyo kimwe n'inkuru yerekeye abangushi bayovya abanyagihugu mu Rwanda, hamwe n'inkuru yerekeye ikibazo cy'abana b'abakobwa bacikira batarakwiza imyaka, turakigaruka ko mu kanya kari imbere.
Ubushikiranganji bwo mu biro by'umukuru w'igihugu bujejwe intwaro ibereye buratewe impungenge n'imyidogo y'abagwayi.
Ubu shikiranganji bw'intara ibereye bugiye guhagurukira ibibazo bizigamitse igisata cy'ubuvuzi, harimo kwakira nabi abagwayi, ikibazo cy'ubucuruzi bw'imiti ya magendo n'ubusuma bw'imiti mu mavuriro ya leta, biri mu byavugiwe mu nama yatunganijwe n'ubushikiranganji bw'intara ibereye kuva kuri wa gatatu ku nzego zitandukanye zo mu karere k'uburaruko. N'inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze ari mu Kirundo.
Ubushikiranganji bwo mu biro by'umukuru w'igihugu bujejwe intwaro ibereye buratewe impungenge n'imyidogo y'abagwayi ibashikira ivuye irya nino mu gihugu. Iyo myidogo ubwo bushikiranganji buronka yahagaze ahanini ku bagwayi bafatwa nabi iyo bagiye kwivuza. Jean Bosco Ntahimpera, umwunganizi w'umushikiranganji w'intwaro ibereye, avuga ko hari aho amazi amaze kurenga inkombe, abagwayi bagakubitwa mu bitaro bimwe atadumye ku rutoke byo mu karere k'uburaruko.
Tumaze kuronka imyidogo myinshi cyane y'abanyagihugu bavuga ko bigeze aho umuvyeyi agiye kwibaruka, bamwe mu bajejwe ivyo bitaro canke abaganga bafasha bagiye bita abaforoma bashobora gukubita abavyeyi bari mu cyumba cyo kwibarukiramo. Bimaze kuvugwa kenshi cyane kandi saba yuko abari mu ivyo bitaro bo kwikubita gashi cyo bintu bidahagarara, ko abakora mu ivyo bitaro bishika mbere umuntu agiye kwibaruka canke kubitura bakamujya agagoroshwa, naho ngo bahari bamaze guhasiga ubuzima abana bagapfa, umuvyeyi ntamwisha muhekuye biturutse kukwakirwa nabi, biturutse kubega icyo bw'umuganga.
Muri icyo gisata cy'amagara y'abantu, ubunyonyezi no gucuruza imiti ya magendu ni kindi kiraje ishinga ubushikiranganji bw'intwari ibereye.
Haravugwa ubuzima haba mu bubiko bw'imiti y'amavuriro cyangwa amazi atandukanye, haravugwa kudandaza imiti ya magendu, haravugwa kudandaza imiti yataye igihe, aho bafata umuti garanti yawo yaheze mu 2017 bagahindura bagashyira ku 2020, umunyagihugu akajya kuwihereza yibaza ngo ni umuti ukimeze neza ariko mucamwumva ibikurikiza.
Abakozi bavuzwa n'ishyirahamwe rya leta ryishingira abakozi mu buvuzi ariryo Mutuelle de la Fonction Publique baridoga ko ritabatunganiriza mu kubaronsa imiti bakenera.
Ariko iyo umuntu agiye kurondera imiti spesiyalite usanga baca bamubwira ngo ntihari, mugabo uciye ugirisha ordonanse itari kuri boza Mutuelle, uwo muti ugaca ugenda ukawutora asamfosa. Icyo kintu munakitubariza ngo twebwe hageze n'ahantu tujya dusaba yuko twova muri Mutuelle n'aho batabitwemereye, mugabo twabisaze tubabaye kuko nta muntu ari kuza muri aronka imiti spesiyalite muri Mutuelle, mugabo uciye ugenda kugura asamfosa ukatora.
Kudatunganiriza abitura amavuriro vyobazwa ubwa mbere ababakira, uyu mukozi wo mu gisata cy'amagara y'abantu aravyemera. Kubwiwe ikibituma kirashobora no guturuka hejuru yabo.
Twaciye hafi imyaka irenga hafi irenga ibiri hariho ibitire de medikama muri Kamebu, yari yakivuze ejo utwara depemer kuko muri Kamebu turashobora kugira komande y'imiti muri Kamebu ugasanga siro la kantite komande uronse myinshi ukaronka 30% uronse 30% dura kantite komande utugira lise kuja mu maprive imiti gacizimba bigaca bitera ikibazo.
Uyuwe avuga ko ashobora no kubamwo ubusamazi
mu gihe ubushikiranganji bwaba butaza burakurikirana ku munsi ajya amafarumasi, mu gihe baba bafise imiti ishora no kugira nabaye amagara y'abene gihugu kuko sanga imiti idakwije bisabwa n'amategeko cyangwa bari kwadadaza imiti yatayigihe byo babitumwa nuko ubusikiranganzi butabikurikiranira hafi
kugira ibyo bihagarare ho bakuye gukogwa iki Jean Bosco Ntayimpera umwunganizi w'umushikiranganzi w'intwaro ibereye arafise icabivuga ko
aha kuri ibiteje gukora tuzeza tubishikirize n'ubushikiranganzi bw'amagara y'abantu kuko aribwo buvugwa kugira ngo umushikiranganzi w'amagara y'abantu afatikanije n'inzego ziwe zasanzwe akorana n'izindi nzego z'igihugu zifise icyo zokora barabe ibi byashikirijwe nk'utunenge turi mu ico gisata gucyo baheze bafata ingingo zibereye
ubwo bushikiranganje by'intwaro ibereye bumenyesha ko buzoheza bwishuza ubushikiranganje bwa kebuwe ko utunenge twakosowe imuyinga mu buraruko bushira ubuseruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
urakoze Jean Bosco mu Rwanda naho urwego rw'igihugu rushinzwe ubutungane rusaba abanyagihugu kuguma barikanuye kugira ngo birinde ubwambuzi bw'abahinda abahinda abanyagihugu busigaye bwarateye ni inkuru twateguriwe mu menyesha makuru y'ijwi Amerika asumita kaboyi ari Kigali mu Rwanda
muri iki gihe hasigaye hagaragara amayeri menshi abashaka kwambura abaturage bakoresha uvugizi w'ubugenzacyaha mu Rwanda Modeste Mbabazi yatangarije Radio Ijwi rya Amerika ibyo babambura abaturage bakunda kubashukisha Mbabazi yavuze ko ku isonga abashaka guhuguza abaturage usanga bitwaza ko abana babo bagize impanuka bakayikorera ku mashuri ndetse n'abavuga ko umuntu bamuboneye akazi mu kiganiro Ijwi rya Amerika ryagiranye na bamwe mu bahuye n'ubwo bwambuzi bamwe bavuga ko babimenye bataratanga ibyabo abandi bakemeza ko bamenye ko bashutwe amafaranga barangije kuyatanga
arabahamagara bavuga ngo umwana wanyu ararwaye ku ishuri ngo nimwohereze amafaranga arare ndi agiye gupfa hari nabahamagara kugira ngo watsindiye akazi runaka ngo banza wohereze amafaranga bakwandike ngiye ibyambayeho nibyo kuri internet mu bintu bijyanye na bitcoin turagenda turuzuza twishoramo amafaranga tugura amashare ariko nyuma y'igihe runaka tubona ibyo bintu nta bigihari kandi mu busanzwe bitcoin zisanzwe ziba banwaye amafaranga angana n'amadolari 300
hari n'abamaze kumenya ubugambuzi uko bukorwa bikarangira ntacyo batanze
nagiye kumva numva nimero irampamagaye ndayitaba ambwira ko natomboye ko ngomba gushyira amafaranga muri mobile money nkamwoherereza ariko ubwo yambwiye amafaranga ntabwo nibuka ayari ariko ari hagati y'ibihumbi 500 na miliyoni ubwo rero nahise nzibaza ko kubera ko ntabwo nari gutombora nta mikino ya tombora nari nigeze nkina ubwo yumvise ntashaka kumwumva cyane yarantutse ambwira ko ndinjiji yuko ntashaka gukira nimero ye rero narayifashe mpita nyijyana kuri polisi sitasiyo ya Nyamirambo
umuvugizi w'ubugenzacyaha bw'u Rwanda Modeste Mbabazi yabwira Radio Ijwi rya Amerika ko abantu bakwiye kugira amakenga bakamenya ubatse amafaranga uwo ari we n'impamvu bayasaba ntibihutire kuyatanga
n'ikindi ntababwiye cyaho abantu bahamagara abaturage babwira yuko ngo batomboye 1600 ngo kugira ngo aya mafaranga ngo yabone ngo banza wohereze 180 kuri mobile money kugira ngo dufungure konti yawe kibaza uriya muntu wabo watomboye 1600 bananiwe gukuraho 180 yo kugurira iyo konti hanyuma umushyire hari yatomboye ikindi no gutekereza ko yatomboye akabyizera cyo kandi atarigeza kino uwo mukino watombora bakamubeshya akabyakira cyo kubera uko yumvise amafaranga n'agafata amafaranga akayohereza ibyo nabyo ni ibintu abantu bari kuye kukanguka bakaremenya ninde wohereje amafaranga yamuhereje kuberi
abaturage bavuga ko babashuka bahera ku byo abantu bakeneye harababwira abantu ko batsindiye akazi ariko bakabanza kubasaba rusuko ngo babashe gukurikirana dosiye benshi muri aba bambuzi ntibemera guhura n'umuntu amaso ku maso ahubwo bashakisha imbogamizi zose zatuma badahura ahubwo bakamusaba ko yabohereza amafaranga bakoresheje telefone inzego zishinzwe umutekano zivuga ko iyo bamaze kohererezwa amafaranga kuri telefone bahita bakura wi telefone urwego rw'ubugenzacyaha buvuga ko nubwo ibi bikorwa byo kwambura abantu bikomeje ariko hari ibihano bigenewe aba bantu umuntu wahamijwe iki cyaha cyo kwambura ahanishwa igifungo kuva ku myaka 3 kugeza kuri 5 ndetse n'ihazabu iva ku mafaranga miliyoni 3 kugeza kuri miliyoni 5 Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika Kigali
urakoze Asumta bamwe mu bavyeyi bo mu bwoko bwa Fulera baba mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe mu mihana yo mwibumba na bigarara muri territoire ya Fizi intara ya Kivu ya Majepfo bararajwe ishinga n'abana babo bakobwa bishingira bari munsi y'imyaka 15 y'amavuko n'inkuru y'umumenyesha makuru y'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabu ari umuserukiro bwa Kongo
mu gihe amategeko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo avuga yuko umukobwa yemerewe kubaka urugo afite imyaka 18 y'amavuko kuzamura hara ugera muri iki gihugu nko mu ntara kivuye amajyepfo muri territoire ya Fizi ugasanga ari imijyango ishingira abana b'abakobwa bafite imyaka 13, 14 na 15 y'amavuko kubera imico ndetse n'uburyo bafata umwana w'umukobwa. Iki kibazo cyo gushingira abana b'abakobwa bakiri batoya cyatumye tugenderera abaturage b'abakongomani yo mu bwoko bw'abafurero batuye mu mihana yo mu Ibumba na Bigaragara, aho ni mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe mu birometero bigera kuri 200 n'umujyi wa Uvira, maze batubwira zimwe mu mpamvu zituma bashingira abana babo bari munsi y'imyaka 18 y'amavuko. Na Mwenda Bandeko agarariye mituwalite w'abafurero batuye mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe aragaruka kuri zimwe muri izo mpamvu.
Mu community yacu y'igifurero bazabafata ku mwana w'umukobwa iyo agejeje imyaka 13, ubwo ari ubutunzi agomba gushakwa bakamuzanira za nkazine cyangwa imba yo bafite abakobwa batatu kabaha babona mwinka 12. Icyo nicyo kibazo kinini dufite. Kuri babavyeyi batize biragoye cyane kuvuga ngo tubabwire tubumvise kugira ngo bazoza bigisha abana b'abakobwa nabo kandi bagashakwa bamaze kugira nk'imyaka 20 cyabuze imyaka 18.
Rawi Kahonga ni umuyobozi w'itorero rya UTM Sepake Byarere avuga yuko kubera iki kibazo cy'abana b'abakobwa bishingira bakiri batoya bituma mu mwana wabo udashobora gusangamo abana b'abakobwa bari hejuru y'imyaka 15 y'amavuko kuko bose baba barashatswe. Atanga urugero rw'abakobwa batatu biwe bishingiye bari munsi y'imyaka 15 y'amavuko.
Jewe nari mfite abakobwa batatu. Uwa mbere yize agatandatu tukahwaza baramujana, uwa kabiri nawe yize umwaka umwe wa premiere wa secondaire nawe buracya bazamubombora baramujana, uwa katatu yize kabiri ka secondaire nawe baza baramuhenda baramubombora baramujana.
Mu gihe aba bana b'abakobwa bishingira bakiri batoya iyo babajije impamvu zituma bashaka ko ari bato bagusubiza mu rurimi rwabo rw'igipfurero ngo ndiji bisobanura ngo simbizi. Abandi nabo bavuga yuko impamvu ituma bashaka ko ari bato yarukunanirwa n'amashuri. Shukurani Anna n'umwe muri abo bakobwa bashatswe afite imyaka 15 y'amavuko yashatswe yiga mu mwaka wa gatanu w'amashuri abanza, ubu ni umugore mu mwana wo mwibumba.
Nukubera iki mushaka muri bato?
Nari Bwini Moninga ni shefu wa lokalite yo mwibumba yemeza yuko iki kibazo cy'abakobwa bapfurero bashaka bakiri batoya ari ikibazo kinini kiraje inshingaruka ritabereye umuyobozi.
Hari ababyeyi bamwe bagifasha bakivuga nk'abana bashaka agashaka umwana wa Tereza wa 14 wa Kenza n'umukobwa wiwe yabonye abaje kumuresha akemera kuba ngo ashaka birahari zuko n'ukuri. Njewe cyo nababwira mbuye n'ababyeyi bariko barica abana kuba ngo ushaka umwana w'imyaka 13 15 ashaka yashika hari yuko mureka ukamuhereza isuka n'uko umwe imbere y'Imana tabuzima afite.
Kubera imiki igaragara muri aka karere k'imisozi miremire ya Minembwe yo gushingira abana b'abakobwa mu bwoko bw'abafurero bakiri bato, hari ababyeyi bahitamo guhungishiriza abana babo mu mujyi wa Bukavu na Uvira kugira ngo badashaka ko bakiri bato, ariko iyo bagarutse mu miyana yabo barangije amashuri yisumbuye bagenzi babo bakuranye babita abakecuru. Hortense Kayindisa ni umukobwa w'umupfurero mu Bigaragara, arangije umwaka wa gatandatu mu mashuri yisumbuye mu Kiganga, arangije afite imyaka 20. Agira ati
cyakunishangaza kufika ku mwimoneka gutana abatoto bote banaolewa.
Icyantangaje nageze mu muhana sanga abana bose barashatswe, bintera gahinda kubona abana b'imyaka 12 bashatswe bafite abana. Ariko ikosa rinini mu muco wacu wa kwero nuko bamfata nk'umukecuru kandi ndivanyiteho ngo nabuze isoko.
Ibi abana jali ya tatena.
Na Mwenda Bandeko umuyobozi wa mituwalite y'abapfurero muri aka karere avuga yuko mu rwego rwo kugwanya umuco wo gushingira abana bakiri batoya hari ubukangurambaga batangije burimo gukangurira abana b'abakobwa kuyoboka amashuri.
Hano iwacu Minembwe dufite opportunite, dufite ni radio, dufite igipindi cyacu cy'igipfurero migeza y'ikifuriro. Aho ngaho kuri radio tuzadukunda kwereka ababyeyi ingaruka z'umwana w'umukobwa gushakwa akiri muto. Usanga umwana w'umukobwa ashaswa akiri muto akagera kwa nyirabukwe bagatangira gukorogana iminsi mikeya akamubwira ngo ateke aje mu wiwe, kandi atarashobora akiri umwana n'umugabo wiwe akiri umwana, ugasanga vrema ari ibibazo bikomeye cyane.
Ngoboka Juste ashinzwe irangamimerere mu iposta nkuru ya Minembwe avuga yuko ari nta kibazo cy'abana bashingirwa bakiri batoya imiryango yari yaza kubatura, imiryango iterana ikacyikemurira yonyine. Mwamenya yuko atari mu bwoko bw'abapfurero honyine hari iki kibazo cy'abakobwa bishingira bari munsi y'imyaka 18 y'amavuko, ahubwo n'abaturage b'abanyamurenge n'ababembe ndetse n'abanyindo batuye mu misozi miremire ya Minembwe hari abashingira abana bafite imyaka 15 y'amavuko. Vedatse Ngabo ku bwijwi rya Amerika mu Minembwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Bakunze ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. mugihe imirongo ya FM musanzwe mutwumvira ko yo ifite ikibazo mukurikira ibiganiro byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mutwumvira kuri metero 19 na metero 22
bibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradio nk'ijwi ry'America isamyanira i Washington DC mu kirundi mu kirwanda agatundwa sa mu nyapolitike mu Burundi asanzwe arongoye urunani rw'abigenga amizero y'abarundi yarayashinze mugambwe mushasha FNL amizero y'abarundi mu kanya gaheze mu kiganiro muri sanga yabwiye mugenzi wa trade Rwema icatumye afata iyo ngingo
urangiye uko amategeko agenda ndakurika igaragara yuko nka bigenga nta ruharo n'iya ko hava bagira amatori n'irije afite ko ari ngombwa yuko natwe twogira umugambi kugira ngo amatora naze yihariza umugambi umwe w'idefense bonyine hanyire cyo nuko umuntu wese akavuga ikintu gihugu akikorera kugira umugambi twabuye uretse twokwiye cyane ko dushaka kuri natwe kugira uruhara amatora yimeje.
Hanyuma ku munsi wejo habaye iki n'iki mwakoze n'iki gikurikira?
Twakoze ni inama itegekanijwe n'ingingo y'itegeko rigenga imigambi kuko mu bisabwa dosiye nuko habaho icyegeranyo cy'inama ishinga umugambwe iyo cyasinywe ko n'abashinzwe uwo mugambwe. Icyo nicyo twakoze. Ibyo birangiye intambwe ikurikira ni uko twuzuza dosiye, ni ukuvuga yuko amategeko n'amategeko rugo tuyajyana kwa noteri akayashyira kuri kidodo akayashyira kuri umukono, noneho byose n'ibindi byose bisabwa twese tukabijyana mu bushikiranganji bw'intwara yo hagati kuko ariko buraba iby'imigambwe ngaha mu Burundi kugira ngo biheze iyo dosiye, noneho babone kutwemera ko tuba umugambwe dushobore gukorera ku mugaragaro.
Hari byinshi bimaze kuvugwa kuva mutangaje ko mutangije iryo shyaka rishya. Icyambere hari abavuga ngo iri shyaka ntago rigaragara ko ari rishya kuko izina FNL riracyari FNL n'ubusanzwe mwarimo.
Ni rishyasha kubera yuko iya FNL twarimo kera yitwa Force Nationale de Liberation, uwe FNL turimo ni Front National pour la Liberté, amizero y'abarundi. Murumva yuko biratandukanye nubwo indome zisa, isobanuro yayo y'izo ndome si imwe.
Mwongeraho amizero y'abarundi, ubundi iri ryari izina ry'urunani mwari musanzwe murimo n'andi mashyaka atavuga rumwe na leta. Ese ayo mashyaka mwari kumwe muri urwo runani nayo murajyana muri iri shyaka rishya ryanyu rya FNL amizero y'abarundi, ese mwaba mwarumvikanye kuri iryo zina amizero y'abarundi?
Ku bijyanye no kugira urunani, umugambwe wose cyangwa ishyirahamwe ryose riragumana akarangamutima karyo. Nicyo gituma ahageze yuko abantu twokubaka imigambwe, bamwe bamwe bose mukubaka imigambwe n'ubundi, ariko tukagumana iyo ntumbero yuko amatora ageze imigambwe ishobora kuja hamwe nk'uko amategeko abirekura. Noneho mu butandukane bwacu bw'ibyiyumviro bya politiki, tugashyira ingufu zacu hamwe mu kugira ngo tuje mu matora.
Hari ibiganiro mwari mwatangira kugirana nawo bayobozi bayo mashyaka mwari musanzwe mukorana muri izo nani?
Oya, kugera ubu ntavyo, ariko twizera yuko imigenderanire yacu ibandanya kuko twebwe intumbero yacu nuko turonka aho dukorera, turonka aho tuvugira, ariko intumbero yo gukorana n'abandi twe turayigumya ko dushaka yuko uburundi b'uburundi bwa bose, dushaka yuko abarundi bose biyumvanamo.
Bwana Rwasa, mwagerageje kwiyamamaza nkuru nani, ubu murimo muragerageza gushinga ishyaka ku buryo mwazahatana mu matora y'umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri, mubona ikinyuranyo kiri hehe?
Kwiyamamaza ntawe binyuranye cyane, ariko mu bikorwa bya misi yose ni hari ingorane kuko nk'ubu nk'abigenga hari uburenganzira tudafise bwo kugenda kubonana n'abanywanyi bacu, bwo kugenda kubonana n'abadutoye uko tubishaka. Urumva mu gihe amategeko abantu bayasoma bayikwegera ko ugasanga bamwe barafise uburenganzira abandi bakabwimwa, niyo gituma tuvuga tuti ubwo rero tuzi ko imbere hari amatora bamwe bakaba ariko barayitegurira nuno munsi, ntitwuguma dusamara kubera yuko bashizeho n'ama condition agoye cyane bashizeho ibintu novuga ko ari inzitizi aho bavuga yuko nk'abazo kwitoza barondera kuba bashinga amateka bigenga basabwa kugira amajwi 40% yo mu karere ariko imigambwe bayisaba 20% mu gihugu cyose murumva rero yuko wendi wowe uri kurahiganwa n'imigambwe ifise n'ububasha bwo kuja hamwe nk'imigambwe wewe uri wigenga murumva yuko wowe uri mu bintu bidashoboka bigoye gushoboka birashoboka ariko biragoye cyane rero twabuze tuti urubuga ntitwororeka rero ngo rugome rwiharijwe n'abantu bamwe ni byiza yuko tuja natwe kuja mu migambwe kugira ngo noneho natwe duhere ubu twitegure nihagera rero ikwiyamamaza tuze twiyamamaza natwe bibitworohera ataraho umuntu umengagiye gushitura gusitura umushike umengagiye ahantu atari bwigeraho nyora n'umunsi mwiza
sibwo bwa mbere ushinga ishyaka wabaye mu ishyaka hanyuma uza kujya mu mizero y'abarundi none wongeye ushinga irindi ishyaka niki gishya wabwira abanywanyi bawe cyangwa se abo wifuza ko bayoboka ishyaka ryawe muri iki gihe
bishasha birahari kubera yuko politike igumi ihinduka uko bukeye uko bwije uyu munsi urabye uko ibihe bimeze biragaragara yuko abarundi bakeneye icyo bafasha kuva mu bukene politike itomoye yotuma ava mu bukene na cyane cyane ko urabye nk'uburundi ukuntu bumeze dufise abantu barenga 90% bakora misi yose umurimo w'ubuhinzi igikorwa cyo kurima n'ukorora bwo abo bantu ugiye kurangasanga politike ijyanye n'iby'uburimyi n'ubworozi karorero ntitomoye cyane rwose ku buryo buvuga ati byoha umwizero abakora uwo murimo ni byiza rero yuko habaho kunagura igisata cy'uburimyi n'ubworozi kugira ngo uwo muntu atunzwe n'isuka ntabe yibona ko mengana umuntu ari inyuma y'abandi ariko nawe amenye yuko ashobora gutera imbere akoresheje uwo mwuga arangura misi yose n'ikindi hano ingorane ihari nini yangahe iwacu abantu baje ku ishure mu mutwe bafisemo yuko bazoza gusaba akazi muri leta mu gihe leta nayo atabuzi iriko irazana bushasha twebwe tuvuga tuti birakenewe yuko habaho politiki itomoye yo gushyigikira abantu bashobora gushinga imigambi gutyo igisata cy'abakora ibyabo ku giti cyabo gitera imbere noneho dushobore kuruhuka ukuntu ubuzi bugwirwa mu gihugu kuko nihagira abantu 1,000,000 bingahe bashinga amashyirahamwe y'iwabo bazoha akazi ugwaruka rutari ruke
bwana rwasa hari abashobora kwibaza ibyo wifuza gukora kuki mutabikora ubusanzwe uri umuntu ukomeye mu nteko ishinga amategeko y'Uburundi uri vice presida w'iyo nteko kuki ibyo byifuzo ufite mutabishyira mu bikorwa
uyu munsi ntabyo dushobora gushyira mu bikorwa kuko umugambwe utegeka NDD-FDD ni ufite ibyo ushaka kurangura ubundi murundi ashaka kurangura ibyo arangura nta kibanza afite kuko unarabye n'ukuntu n'ubuzi butangwa urabona yuko bisa n'uko abandi bakumirwa bisa n'uko menga ubuzi bw'igihugu bubikiwe uwo mugabo muri uwo mugambwe bonyine ibyo byose rero nibyo dushaka kuzoza gukosora kuko igihugu gitungwa n'amakori n'amatagisi ava mu bantu baba muri cyo bose nibyumvikana rero ko hageze rero gusabikanya ibiva muri wa musaruro wegeranijwe n'inzego z'igihugu ko byogenerwa abantu bo mu ruhande rumwe hitwaje ngo nawo mu mugambwe cyanke ikindi cyose umuntu yoshingira ko kuko mwene iyo ngendo n'inyifato niyo byanze bikwega indyane n'induru nga mu gihugu iwacu
bwana rwasa mwebwe muhagaze he kubijyanye n'ibiganiro bihuza abarundi hari benshi bavuga ngo mbere y'uko amatora y'umwaka 2020 aba habanza hakabaho ubwumvikane ndetse akagira ikigezweho mu bijyanye n'ibiganiro bimaze iminsi bihuza abarundi biyobowe n'umuhuza Benjamin Mkapa Tuzi ko mu byumweru bibiri bishize intumwa za Bwana Mukapa zari mu gihugu cy'u Burundi mwarabonanye intumwa yihariye y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye yari mu Burundi nawe mwarabonanye benshi bakomeje kuvuga ngo ibiganiro birimo gutegurwa n'umuhuza Mukapa ngo bikuye kuba ibya nyuma hanyuma mugatangira ibikorwa byo gutegura amatora muhagaze he mwebwe
nibyo uko muvuze niko bizi ko bizi ko byagenze twabonanye niwashaka turi no mu mugwi ariko icyo twababwiye ni uko by'ukuri abarundi turemera kuganira kandi turifuza yuko ibibazo byose tubirangiriza mu biganiro hanyuma nk'uko bavuga bati ibyo biganiro byo bya nyuma natwe tuvuga tuti nibabitegure neza by'ukuri bibi bya nyuma tutahuke dupfunditse ijambo tuza noneho tukarishyira mu ngiro kuko tuvuga tuti nimba twemera yuko amatora ari yo nzira irashe yo kugira ngo abantu bashikire ubutegetsi mu bice byabo bitandukanye ni byiza yuko haboneka n'umwanya wo kuyitegurira uyu munsi rero nimba tuvuga tuti amatora yimirijwe muri 2020 ntawo kwegura rero biganire ngo azoze kubikora hatigaye ukwezi kumwe y'amezi abiri ngo amatora abe ni byiza yuko ibyo biganiro biba ubu bwa bwangu noneho ibipfunditswe bikaza bigashyirwa mu ngiro n'impande zose
akabazo kandi nifuzaga kukubaza ubwo kamarampaka ku itegeko nshinga yarangiraga twumvishije umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza atangaza ko ataziyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2020 kuri mwebwe nk'umunyapolitike nk'umuntu wagerageje guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu ibi ngibi hari icyo byahinduye ku bijyanye n'ikibuga cya politike mu Burundi
ko yabitangaje icyo ni kimwe ko byohereza ibiri ikintu ku rubuga rwa politike sindabyibaza cyane kubera yuko ihiganwa ntiryari hagati y'umuntu ariko ryari hagati y'umugambwe n'indi migambwe ubwo rero ihiganwa kugira ngo rigende neza ni uko ababa bahiganwa baba babikora bubahana bubahirizanya bashaka yuko ineza ari ije imbere atari witwaza ikibanza afise kugira ngo aburabuze abandi muri icyo gihe nibaza yuko ibintu byomera neza rero kuri twebwe uwo zoba bashyizeho nk'umukandida wese ni uko twoja mu ntumbero yo guhiganwa abantu bagahiganisha ibyiyumviro atari kuvuga ngo jewe ni umugambwe mfise abantu benshi mfise abo nshobora gukoresha ku mbure abandi nkababurabuza dubikoze abantu bose bakaronka uburenganzira bwabo ntihagire umuntu n'umwe atega ubwoba ntihagire umuntu n'umwe aburabuzwa nibaza yuko byogenda neza hanyuma ababa batsinze muri ubwo buryo bose bakabayoboka imigambi yabo bose bakayikurikiza bakayishyigikira nicyo abarundi twifuza
Ijwi ry'Amerika amakuru mu munota umwe n'amakuru ya video kuri telefone igendanwa
nayabona nte
biroroshye cyane Wohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefoni yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afrika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi ry'Amerika.
Chote mwese mukunda radio y'ijwi ry'Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruka ingaha turashimiye engineer yadufashije mu nga bw'izuma hamwe na Fatou Karara yadufashije kwigiranya ibiganiro twabateguriye turashimiye namwe chote mwese mwaduteze amatwi kandi turabateye kamo mubandanye kumviriza ibindi biganiro vya radio y'ijwi ry'Amerika mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese